nzamba
nzambira samirana
amakuru na Bonfils Niyongere.
Mwiriwe neza tutinamwe bakunzi bahadinza mbagateka kawe ndabahaye mwiriwe ndongera ndabanikaze muri cyasago cy'amakuru mu Kirundi twabateguriye kuri uyu munsi wa mbere turi kwigenekerezo rya 2022 mu kaka no mwaka wa 2024 ayo twabateguriye tugahera ku ngingo nkuru zikurikira. Abantu bane barayibishwe muri komine Gisuru mu ntara ya Ruyigi imvuye byose akaba ari impari zadutse hagati y'abasore babiri mu ijoro ryo ku munsi w'Imana buca ariko wa mbere ubwo bwicanyi bukaba bwakweze ituka kibi hagati y'abanyagihugu bo muri komine Gisuru mu ntara ya Ruyigi muraza kubikurikirana. Hari umugabo nawe yarayishe umugore wiwe nawe araheza ariyica ibyo navyo bikaba byabereye muri komine Tangara mu ntara ya Ngozi biturutse ku ndyane zari muri urwo rugo abacejwe intwaro bahamagarira abubakanye kwitura inzego zibijere mu gutora inyishu z'ibibazo biba biri mu ngo. Kuri genekezo rya 2022 mu kakaro naryo ritwibutsa imyaka 8 rumanye umumenyeshamakuru Ntambigira Imana yakoreye ikinyamakuru iwacu anyurujwe akavuga irengero gushika uno munsi akaba atawuramenya ivyashikiye umumenyeshamakuru muruna ni beji n'ubasaba ubutungane kuva mu gacerere ku vyashikiye umumenyeshamakuru. Amakuru twabateguriye saya gusa kwari uguca ku mayange mukanya nidonido.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaramutsa makuru twabateguriye tuyahere mu bijanye n'umutekano. Abantu bane barayibishwe biturutse ku mpari zadutse hagati y'abasore babiri mu ijoro ryo ku munsi wa Mungu ku mutumba Kigamba wa komine Gisuru mu ntara ya Ruyigi ubwo bwicanyi bukabwa bwaciye buzana icuka kibi hagati y'abanyagihugu mu Gisuru n'abanyagihugu bo mu ntara ya Bubanza bakorera ngaho mu Gisuru. Mu gipolisi bakamenyesha ko abantu babiri bagizwa kwihanira bamaze gufatwa urundi rwaruka rukaba rwatangiye guhunga ku gutinya guhagarikwa. Reka inkuru tuyibaze Evelyne Mukeshimana.
Abantu bane baraye bapfuye biturutse ku mishamirano yabaye ku mutumba Kigamba komine ya Gisuru ni mu ntara ya Ruyigi mu ijoro ryakeye ryo ku munsi w'Imana. Amakuru ava ngaho avuga ko hari gihe cy'isaha imwe y'ijoro ari impari zadutse hagati y'abasore babiri bakorana mu byo gucukura ubutare bapfuye umwigeme umwe aturuka Igisuru uwundi mu ntara ya Bubanza. Umwe niwe yafata imbugita acumita mugenzi we bivuga ko ari we yakundana n'uwo mwigeme akaba yavuye acikanira kwa muganga. Mugihe yariko arahunga amaze gukoresha icaha yaracumise uwundi mugabo yashatse kumutangira uwo nawe nyene yapfuye acikana ashitse kwa muganga. Ivyo byatumye haduka imishyamirano y'abaturuka mu Gisuru hamwe n'abaturuka ibubanza bituma hari abandi babiri bicwa. Abategetsi mu ntwaro bakaba bazindukiye kuri uyu wa mbere aharaye habereye iryo bara. Abantu babiri bakaba baza bafashwe ku mvo z'amatohoza ariko igipolisi kikamenyesha ko amatohoza kibandanya kugira abihaniye bafatwe. Amakuru ava mu Ruyigi akavuga ko ugwaruka rutazwi igitigiri rwatanguye guhunga ku gutinya ko bahagarikwa.
Tukere ku nkuru zijanye n'iby'umutekano muke abantu babiri nabo bubakanye baraye bapfuye kuri uyu w'Imana biturutse ku bwicanyi umugabo yarishe umugore wiwe nawe araheza ariyahura mu nyuma byabereye ku mutumba Rushoka wa komine Tangara mu ntara ya Ngozi. Inkuru ziva mu babanyi zikemezwa n'abajeje intwaro aho muri komine Tangara zikamenyesha ko ubwo bwicanyi bwaturutse ku ndyane zo mu muryango. Abajeje intwaro muri komine Tangara basaba bubakanye kwama bitura inzego zibijejwe mu gihe cyose hari ikibazo hagati yabo co hava kiba intandaro y'ubwicanyi bakirinda nyabona ingeso yo kwihanira Pierre Gahungu.
Nkuko inkuru zivaho ku mutumba wa Rushoka zibimenyesha ngo umugabo yari azwi ku izina rya Eloge Hajuhazi w'imyaka 45 yishe umukenyezi wiwe Glorious Ngendakumana akoresheje ishoka mu nyuma nawe acayiha umugozi ariyahura. Ivyo ngo bikaba vyabaye nk'isaha 8 z'umuhingamo. iyo nkuru mbi rero ngo yagiye kumenyekana ari uko umwe mu bana babo yinjiye mu nzu akibona ibiziga by'abavyeyi biwe niho yacati induru ku munwa atabaza ababanyi. Abo nabo bahageze basanga koko bose bamaze guhera. Inkuru zitangwa n'ababanyi zikemezwa n'abajejwe intwaro zikamenyesha ko ubwo bwicanyi bwaturutse ku njyana zo mu rugo ngo kuko barangwa n'umwumvikano muke. Kuri ivyo abajejwe intwaro muri iyo komine yatangara bagasaba abubakanyi kwama biturira inzego zibijejwe mu gihe cose hari ibibazo hagati yabo johava kiba intandaro y'ubugizi bwa nabi harimo n'ubwicanyi maze bakirinda ingeso yo kwihanira.
Arakenuye Pierre Gahungu imyaka 28 yari irumanye kuri uyu wa mungu igenekezo rya 21 mu kakaro habaye igitero cy'umugwi ugwana CNDD FDD kigahitana abarundi bo mu bwoko bw'abatutsi barenga 600 muri site y'abatejejwe izabo yo muri komine Bugendana mu ntara ya Gitega. Mwishiramwe ase genocide cirimoso rigwanya ibikorwa by'ihonyabwoko bakavuga ko bakoze ubwicanyi ari bari ku butegetsi muri kino gihe kandi ko n'ubu ubutungane atacobora gukora kugira bahanigwe ibyo bakoze. Dr. Emmanuel Nkurunziza umunyamanga wa ase genocide gisata cya Canada avuga ko iyi myaka iheze kandi hakiri imvugo y'amacakubiri ikihari mu gihugu kandi idahanwa mu itangazo bashize habona kuri uyu w'Imana basaba ishiramwe mpuzamakongoni gushira mu ngiro ibijanye na sentare mpanabyaha yerekeye ubwicanyi bwakozwe mu Burundi kugira ngo ababukoze bahanwe benshi bakaba bahurikiye mu mugambwe CNDD FDD tumutege yompi.
Icyo twashimye ko muri iri tangazo nuko iyo myaka yose yangiye hakuko 13 ibaye atanumwe arahamirwa ico cyaha kandi bene kubikora bazwi baranabyiganze ahubwo kubihanirwa bakaba bariko barabihemberwa. Rero tuma rero mwabonye twaritumbereje cyane ku banyamahanga twaritumbereje kuri bene kubura ababo bari mu twebwe arimo n'abandi barundi bene wacu ahubwo twaritumbereje ku ishyamba mpuzamakungu ONU kuko ari byo byadutereranye akabi kuko bisanzwe bizwi nk'uko twabyanditse ishyamba mpuzamakungu ONU iyo nyine ubwaryo byari byiboneye yuko arayihabaye ibaragiho nyabwoko iga batutsi mu Burundi cyari ryakozwe na Afrodebu iyo kwa dunia na pakavari yari ya chie ishi ngu mugu kwa ndani tu kwa gaitse ikakizeza mugu kwa sendete ari wa habuza sendete fete itukwa rugu mlo mwusi itawele onileri maze kuwa ya huo ni kuwa pozisyonu hiliki o yari ufise mkwa ya jeme kwa kwenye yari ufise itege kuriju uko iwa chiri maanzi kwa shikiru utunga kuja yari ya ikoze mkuchegira nyo ya chako zinawa toko jiwa ayu wadu kwa hivyo nyambo kumurundi mbaka gisoro mlongo chana naga tanda tu igasaba mu ngingo yayo ya 1956 yuko bushingwa isentare mpuzamakungu ihana ibyaha mu Burundi ari gushika none umunsi kabitarawe. Nicyo gituma rero twashimitse twibutsa ONU yuko yaduteranye kabi yuko ibujijwe ahandi ikizira ahandi mu Burundi yabigize umugingwa ngendegwa ko ubuha ubutegetsi abantu. Bene rero kuba mwigwanije ubu nibo turiko turatuma urutoki abari mu mashyirahamwe abone agataka zina muntu n'abandi barundi bavuga ko bagwanya ubwicanyi bamaze guhorerana bakabona yuko mu Burundi kubona dutwarwa n'abakozeho nyabwoko ari bisanzwe ukamenga nta cigeze aho niho tuba dutereye inzira twateza gufata umuntu wari we wese azica ico ikiremwa muntu azi ko atawo kwiye kwicwa zina ubwoko yategerezwa na ntaje kwa muri kora babazwa asaba yuko ibikorwa y'u Burundi bihagara mutwumve neza batwumve neza kandi bituma no mubona igenga mu gihugu abarundi ibihumbi 100 bahungiye hanze badashobora gutaha bagiye nabo nyine baturatuzwa abenshi bazira ubwoko bwabo. Ni icyo rero icyo gituma cyatumye ahampande yo kwibuka abacu bayoze ubwoko bwabo baje dutuma urutoki ijana mu makungu n'abandi barwanira agateka kazi no kugira ngo basigeho kurekerana ikizira mu Burundi ngo baricyo kiba icyitegererezo.
Uno munsi naho igenekerezo rya 2022 mu kakaro mwaka 2024 imyaka 8 irarumanya umesha makuru Jean Bigirimana yakoreye kinyamakuru wacu anyurujwe akabugwa irengero gushika nuno munsi akaba atawuramenya ukuri kw'inyuruzwa giwe mu runane rw'amenyesha makuru y'Ibeje basaba bashimitse ko ubutungana leta y'u Burundi bokora ibishoboka byose kugira ngo ukuri kumenyekane kw'inyuruzwa giwe abakoze iryo bara kuri umenyesha makuru co kimwe no kubandi barundi sinzi banyurujwe akabugwa irengero bahanwe bimwe vy'akarorero tutega amatwi Alexandre Niyunge ko arongoye ishiramwe ry'amenyesha makuru y'u Burundi Ibeje
kuva akinyuruzwa n'ubu tubananya dusaba mu runani rw'abamenyesha makuru mu Burundi ko ubutungane bwoboneka twifatanya n'umuryango tukifatanya n'ikimenyesha makuru iwacu kugira ngo tubananye dusemerera tugira tuti yemwe bantu mujejwe ubutungane nimi kwitagashe kugira ngo ibyashitse mu menyesha makuru bimenyekane kugira ngo abakoze ku karika bishe intahe bakubita mu gahanga baheje bishure ibyo bakoze twebwe rero ntizohengeshanya kubandanya dusaba ko ubutungane butunganiriza bose tukizera ko bitebuke intahe zosubizwa ijambo gutyo ubutungane buheze bukubite mu gahanga abo bose bakora mabi bakoya mabi y'abajabigira imana eka nabandi bose bagiye amazina yongo gushika ubu ubutungane akabatacho burashikako.
Inzamba
amakuru twabateguriye kuri radio Inzamba agateka kawe arabandanya. Abategetsi bahamagarirwa kuti iyo bageza amagogwa y'abanyagihugu akamo gategwa na Padiri Viator Ntarataze ni mu nkuka y'imisa iyo kuri uyu w'Imana kuri Cathedrale Jina Mundi aho yerekana ko umwungere mwiza ategezwa kwigenza umwungere akaba yamugereranya n'abarongoye abandi akaba yatanze akarorero kaho mu Burundi abanyagihugu birirwa baraboroga ariko bamwe mu ndongozi batezwa gukora nk'abungere bakaguma babashinyaguriza bavuga ko ibintu byose bimeze neza ati bafite amahigwe kw'intama zitekereje reka tumwumvirize.
Umwungere ategerezwa kurangwa n'umutima w'impuhwe nk'uwa Yezu intama zishonje akihutira kuzigaburira zinyotewe akihutira kuziha icyo zinwa umuntu yoguma abona ko zihaze kandi zishonje umuntu yoguma abona ko zitanyotewe kandi ziri mu kwitwa n'umwumwa uwo ntakwiye kwitwa umwungere akwiye ahubwo gutanga imihoho n'umucangero. Hariho abantu rero bumye badategwa impuhwe n'intama zishonje canke zinyotewe kuri bo kazima babahaze ataco babuze abo baragowe nk'akarorero ku gihugu cacu no mu Burundi bwacu umuntu yobona abantu batonze kuva mu gatondo gushika ku mugoroba batondeye kijya na kiriya akaguma agira ngo ibintu ni byiza ni byiza ubwo intama zonezerwa niko intama zicaryana zo muri yamenyo umuntu yobona ikintu kijya na kiriya cyaduze kikiragoye kiriya kiragoye ahaguma agira ati ni byiza kuko wabona atacabuze uwo si umwungere mwiza. Umwungere mwiza yitwararika intama ziwe mu magogwa no mu mahirwe akabona ko zinezerewe akazumviriza zikayaba akayaga.
Mu gusozera hano makuru tubabwire ibijanye n'inkino mu makuru y'inkino muri basketball higanwa ku rwego rw'igihugu rirabandanya gushika n'ubu umugwi urunani ukaba ariwo utaratsindwa na rimwe na ikibuga c'inkino za basketball gisakaye ngo kizoba cabonetse muri ukwezi kwa mbere k'umwaka uza w'2025 reka inkuru tuyibaze Alexandre Niyungeko.
Ku munsi w'Imana New Star yatangaje abantu mu gutsinda Lesipo amanota 78 kuri 63 Dinamo yatsinze Jimikana ijana kuri 48 Bemesha yatsinze Tigers amanota 71 kuri 61 Urunani na rwo rutsinda Kere na manota 99 kuri 61. Ku munsi wa gatandatu naho Dinamo yatsinze Kere na manota 102 kuri 48 Bemesha itsinda New Star amanota 62 kuri 50 Lizipo yatsinze Jimikana amanota 70 kuri 63 na Urunani rutsinda Tigers amanota 79 kuri 69. Gushika ubu rero umurwi w'Urunani nturatsindwa na rimwe ukaba mbere ari buza ku isonga byihiganwa hagakurikira Dinamo imaze gutsindwa rimwe n'Urunani. Tukiri muri basketball ikibuga cha Department de Sport ngo kuva mu kwezi k'8 kizotangura gusakarwa ibikorwa bikaba bitekanijwe ko bizorangira muri Kigarama y'uyu mwaka gutyo kuva mu kwezi kwa mbere mu mwaka uza naho imvura yororwa inkino ngo zishobore kubandanya. Ibyo byashyirijwe ku munsi wa 4 na Samuel Niyubahwe umuyobozi mukuru mu bushikiranganji bujejwe inkino. Ibyo bikorwa yamenyesheje ko bizotwara $600,000 y'amarundi yose akaba zotangwa na leta. Ikorwa byo gushira ko umusezero wa kijambere ngo bizokurikira ariko bigasaba ko ishyirahamwe rya basketball mu Burundi rikorana n'ishyirahamwe rya basketball ku isi kugira ngo ubwo buryo buboneke.
Alessandro niyunge ko arakenuye nunga haduce dusozera makuru twariko turabashikiriza mwakoze mwese mwariko mwe yakwikira bakoze nabagenza nje mwese ku ruhara yagize mugira ngo aya makuru aboneke nko kumuyumvise bofise niyunge nabashikire ndabifurize kuranirwa mu byanyu n'umubanyu na gahwana.